ati mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio hii ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda urundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ni Frederic Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politique, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku vyerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire munani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parseme, ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro, nagomba cane cane rero ntitubateshe akanya dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cane cane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri vyo biraba vyiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara ico novuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora u Burundi muri iyi myaka igiye kuza mu ngo zobari imyaka indwi, abashinga amateka n'abandi batsuba bayoye bagejejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza ni uko amatora yamavaho mu mashavu umwe wese yotsinda ishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macambo bake baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabingene ngo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi buragere bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Bisanzwe ingingo ari nk'iya sentare na byinshi muntu ayivuga ko ayiza yakira nyine wumva ari sentare rero ko bigashinga ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo kukumva ni sentare kandi ntiyunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije mbere haba yataryohe bitaryohe cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva abantu tuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki basha kuzaravuga tuti ibitwara bibonye kumbure twabitunganye uku yokura imari gusumba hako wasanga umengo harinda kuja no mu bisanzwe n'amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iwahe bibiri ashinga n'irinda kuba arashaka kwitunganya neza hamwe mbere umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavaga bati turagukeje vraiment hari ntasubirwamo yimvira yo kwivyo ni kwibihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere nibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bateza imbere mu bijyanye no kwitunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushinga ntahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukubita intahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni ugukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirizwa nshingiro biragoye naho woca mu zindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utumenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barabe ingene bokebukanya barabe ingene bazikosorera hamwe atari ibondo by'Uburundi bisubiye kuhasiga ubuzima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari by'abantu bashikiriza ibirego kuvuga ati ikipe cyane kandi ibyo ni bisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kumukunuku nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwiza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatora utwo tuntu tw'utunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare agire kubahiriza ibyo bashimye kubera twari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazavuga ati bashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akazaka ahubwo ndafisise uwuhejeye gutsinda uhejeje gutora ni imvira y'uko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana kango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyumva kumwe ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyine nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo komyo sentare abari hanyuma ikavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu icyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba cyo ari umubare gikomeye cyane ibintu nk'ibyo byashize
katugaruke kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu byose bitorege umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzenya mu majambo yake arashikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yamamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibibi bakavyita bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yarabivuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba nimwantora abarundi ro bareba mutoye Sentare niko yarabishikirije adraba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi.
Egome ico kibazo cy'umunzi tura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nahe Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha.
Ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviriza bose akabigena atakuba ngo ufite ibyiyumviro ibiki gufasha yuko ubu umwuka n'abo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira ibyo abantu bashaka kugira ibyiyumviro by'intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene, ubukene aho bugejeje abarundi, ubushomeri, iby'igiturire by'agateka kazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nawe kugira ituze n'abikorera utwabo bagahereza bakanwa ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegembo. Kandi ibyo rero bituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi wabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko twatasa no tutahuje ibyumviro aravuga kuja kati akazi na muntu by'igituriye kutaziyangani abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro n'ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine birahinduka
Ego medika.
Ego nani bise birahinduka aho bahari umugambo ari wahagumye haraba hadi system nshasha niko twagiye turanabibona.
Mushira he bari cha Kolois namwe ndabona ko nakanya ikana telefone za zagoranye nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kuvyerekeye ikintu muri ranak na muri Kira Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cyo Burundi.
O ingingo twayakiriye urumva ifite sentare ishikirije ingingo hima nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo asentare ubaheza izashingiro atahandi yungururizwa cyo byakira hanyuma kandi nuwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'ibyo umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyene rero Tareza tukamusawa ni chuki tuma ni waza koni inama na rimu ya rimu hizyo nyele kikira ngutegure.
Mmajamu make hizyo wino mifuza kwe urangura nibi?
Hizyo wino tukifuza kwe urangura mwawona mulikina jihugu mwravizi uburundi buri mu bihugu bikenye cyane. Abarundi barakenye ari nacyo gituma usanga mbere n'amatora hama hari n'ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu ugira tore kubera kenye kama akantu kini cyantikizaga cyatora nabi ugasanga ari bavuga yuko bigenda nabi kwetu icyo ni cya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri cyunga y'igihugu usanga riri mu kabuye kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose yanabyo abwiza kugicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bapfungiwe byimviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hari impunzi dufise n'ibitahe bize kutufasha kubaka igihugu
ego me mushye na he mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi muri kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afrika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze guryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfuka n'abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo yereka niho niyo nziko icyo kagabanuka jewe n'ukuri agerageze uko ashoboye kukwira by'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho mu kutuhanye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibyishije agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere n'ukuri kishobora kurangira ibyo kongera kandi yari yarasanzwe kandi yari barashyiraketse ahubwo bacabandanya bakaba icyo kibazo kibi mu bya mbere cy'igihugu
Faustin Komana abarundi batari bake ngo twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane bose cy'abarundi bakiri hanze baba abanya politike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzijura abarundi bose ngo batahuke niroba nkiye
bwa mbere hoho no gwapari guprofita sinye na gwa mchirundi gufatira kuri muka mshashu uje urja ari murongozi mshasha habari gihimu hanyuma nuko yo kumbaki umukuru mahuja vizandita yuko mtegeti abaru musuku wa abaru ongoi akumba tibuja jewendu musuku wa abaru undi wa abari mugihugu na abari hanzele kailo jewe njirageze abobana bo sinin hama ndaba kahu kane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihamba urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakuha general ndayishimiye yuguriwe mu kabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu bashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva abantu bababaye aho bagwaye akafata ingingo akagira gute kugira avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 zifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari kintu kugira ngo uze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumbi abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
bari cha kwaloiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2025 haba amasezerano yarusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bico gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire kigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari gihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutaravugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kubuza uko kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kitabo kibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abona impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituma tuvuga tuti abishyire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyato by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye
Ego, abarundi koko bahindura ingendo nibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko nshobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika kumbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri igihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret derimie en Europe birahindura ingendo kuba inyagihugu benshi ingene baba ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana ingene igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kwitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviriza abantu abashikiranganji amashyaka ugwaruka iyo rero ngo dishok deja irarimye iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaze birayifununura bije imbere nico gituma rero nibaza yuko urambye baho igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuwa nyine ingingo nyine guha gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyiyumviro bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwasi uva guhura umwana cyangwa n'ibiki buryo umwasi wotumwa ari umunyamahanga ushobora tuka igihugu kanaka n'umwasi wacu kuko kishakira inyungu zacu ni iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora tuti reka tubumbirize reka muje hari umuvugane hanyuma iyo dialogue igira abo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo dialogue usanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavumwononya ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushasha yuca yifata
egome moshe na mamesa nasubiye ko indiane z'amoko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi bukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe zo bankibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanurwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye umuvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi katuma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka uko bya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricha kwa Louisa kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
bo bwa mbere hoho twe tuvuga tuti akenewe ihinduka y'imibereho yatwegwa barundi nuko mu gifaransa mu kirundi biragoye mu gifaransa le changement de mentalité ari ukuntu abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka no kuvuga ko ngira ngo abarundi ubaza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo no kubera mu bujije intara ubwoko ngo niho muzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko no kuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara ho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa ugakurikije abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubeshe bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugaturishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira gutera imbere
murakoze barisha ko Louise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iradiyo Ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenyezi umurundi kazi Tubenshi muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa nibindi None cyo wakora Munyagihugu Reka nawe mutegetsi Haranira gateka kabo
Undi kazi giri jambo Ahubaye Ugiri teka ni
iritekani jambo mu Burundi uri nkingi y'umujyango